Kumbani Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya ibiganiro vyayo vyo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi mu gitangura kumva Radio Ijwi ya Amerika namwe mwese twari kumwe kuva mbere twongeye kubaha ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri no saha. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro vyo kuri no saha. Uyu munsi ni kwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Nyuma yaho turaza kubandanya ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye ahanini ubuzima bwo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi. Kaze mwese. Mu Burundi mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yavuze ko u Burundi butarora bwemera uwatorewe kurongora inama nshingamateka ya Afrika y'ubuseruko. Mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Ibibazo by'imigenderanire nivyo vyuguruye ikiganiro umukuru w'igihugu yaye abamenyesha makuru n'abarundi. Yabajijwe ubwa mbere ico u Burundi bugiye gukora inyuma yaho wakaniye ivyavuye mu matora y'ubwiye kurongora inama nshingamateka y'umuryango uhurikiyemo ibihugu vya Afrika y'ubuseruko.
Yuko ubu batubwiye tugwemera kunyaca amategeko kandi tuba yuko twabaza kubyandika tukabyandika byagenze kugira ngo turabuke tuyubahiriza. Bakazura mukabikiye kuri n'ibyo bazadusigura abarundi tutahura n'abarundi tubabwira tubadusigura uko byagenze kubera iki n'iki n'iki. Muri ico rero niba dutanga niba inyishu zumvikana tuzotubandanya.
Ku migenderanire umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagize ico avuga ku gihugu cy'u Rwanda.
Kurenganya no kuvogerwa uduhindukire kandi zo kuma mashi dukomera amashi umuntu atemeranye nuko hari ikintu cyamuhuye kujya kuba mu kintu bihugu birabaho habaye ikibazo si ubundi bwongere tuba turahe ibihugu iyo habaye kutumvikana umuntu yagize akabazo ateza ubundi aragakingura akamwegera ati yamara turahabe ku bintu by'ubuhera ugatora nk'imbere yuko ahubwo kubera bitera byuruka turi kuraba. None ngo murabisa abantu bashatse kutibaza ubutegetsi mwobana muti.
Ikibazo kwihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro nicyo rivuga ku biringo by'umukuru w'igihugu ntikibagiwe.
Iyo ngwara tuyivemo ibwirizwa shingiro si by'umukuru w'igihugu se n'iby'abarundi. Ibyiringo na byo bitunganyijwe mu ntumbero y'abarundi kuba byipfuza. Rero uno munsi jewe njye kumbaza ati mbega umugambo w'imasoro kwizera mana yanshi ugomba kunyeza ingorane. Uno munsi ndiko ndakora igikorwa bantoreye. Ujye kuraba rero ukora gukorera igihugu umukuru w'igihugu ni umuntu nk'abandi n'umushaka kugira ikibazo nk'abandi sidabyipfuza mugabo turamenya neza ko ari abantu uri kurakora ibyejo bwatsi byejo ibyejo ni byejo uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi by'umutungo dufite mugabo n'umunsi tumwe duhumbise imyaka bibiri na cumi n'ibiri.
Atanga intererano y'amatora umukuru w'igihugu yari yamenyeje ko atanze akarorero kubifuza guterera ku bushake. Abamenyesha makuru basiguje ingene ubushake buhinduka itegeko bafatiye ku itegeko ry'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu rijyanye no guterera amatora.
Ari urabona jenatanze umukuru w'igihugu kwenda akaro keza camagana abandi bandi b'igihugu mugati bwizwa shingiro bivuga iki uterera mukuba iki gihugu utsimbataza demokarasi n'utsimbataza ubutungane n'umutekano. Rero itegeko ntabwo ryaje rifite kubiri ryaje ryunganira umukuru w'igihugu.
Ku bijyanye n'ubutunzi umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko u Burundi buzakira intererano z'ibihugu bifise ishyaka ryo guteza imbere igihugu cy'u Burundi. Nkurunziza yavuze ko u Burundi bufise imbere heza kubera ubutare igihugu gifise. Yahakanye mu majambo atomoye ko ata matungo y'umurengera afise mu bindi bihugu nk'uko yavyagirijwe namwe mu mashirahamwe.
Ndimo na France la kwani. Nawo zo kuri ngeze gute nazo. Aronde iki nyoma yo kuri Mexico. Yo kuri Mexico. Ubutunzi bw'iwacu bushaka kuzikora no muso buto. Je ndo buri ndu mworozi. Abe ndi barangungisha. Kuno mwaka bonye abanye ndi kwamaye kandi 68 ndatunze ni.
Haba ku butunzi cyangwa ku gatya ka muntu umukuru w'igihugu cy'u Burundi aranegura ibiharuro bitangwa n'amashyirahamwe amwe amwe.
Ibyo biharuro bitangwa n'abanyamahanga ku gihugu cyacu cy'u Burundi nibo zose mushoboka mu bihugu tura ku maradiyo mu kumva ibyemezo kwa gihugu. Si byo, si byo. Bityo bagomba kujya no gutunze ibijanye n'ibintu bituri sivyo leo. Bise imvo za politiki ati akazina mu Burundi imvo za politiki.
Prezida Nkurunziza yavuze ko Uburundi butarota bwemera amasentare mpuzamakungu arenganya kandi akorera ku binyoma. Mukayanza mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda. Guhera mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani, imfungugwa zahora zihabwa impunzi zo mu ikambi y'imahama zigiye kugabanuka ibice 25% ugereranyije n'ibyo bahora baronka. Ababyeyi bakaba batabona ingene bagiye kugira mu kugaburira abana babo. Inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Inyuma yaho ishyirahamwe HCR ryita ku mpunzi remenyeshereje impunzi zo mu ikambi ya Mahama ko ibiharage, ibigori, amavuta n'umunyu vyahora bironswa bigiye kugabanuka ku bice bigera kuri 25% guhera mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2018. Agashavu ni kenshi mu mpunzi aho zibaza ukuntu zigiye kubaho mu gihe n'ivyo zahora zironka bitari bikwiye. Uno muvyeyi ntabona ukuntu azogaburira abana biwe.
Iyo ngingo ntiyagenda tuvunye umugongo ufise umuryango n'ibintu nyine bibabaje twarimvire ntiturabona inyenzi zo bifata kuko hari basanzwe barabigabanije ivyo kurya ariko urumva ko bagiye kugabanya rwose gusumba ni ikintu tutabona inyenzi tuzacakira nyine tutabona inyenzi tuzogifata kuko bisanzwe ari bike narya bigiye kugabanuka bigiye kuba bike gusumba ntitubona icyo tuzogaburira abana kuko urazi ko bisanzwe bitanadukwira. Ubu rero hoho navuga ko aragahomera buntu simba nico tuzotahana nk'amagarama icazo mari y'abana abana bazicwa n'inzara twebwe n'imiryango twafata ivyitwa ngo biratubutse uwo bitega rumwe nawe agiye kubaho gute ni kibazo. Iyo vyabikunda nyene ni vyabishoboka bakureye kuguma badodora bakaraba ko boduza tugatuma dusubira hahandi canke se bagashiraho nakarusha.
Uno mugabo wewe abona ko iyo ngingo ishobora no guteranya impunzi n'ubusuma bukaba bwinshi mu ikambi.
Urumva tuyabwiye nk'impunzi tuvyakira nabi cyane kuko imibereho yacu igiye kuba nabi cyane kubera twaratugira n'ingorane zo kugaburira abana bacu imiryango yacu bataragabanura. Uwo bagiye kugabanura ubwa kabiri mu kiringo cy'amezi atatu tubona ko imibereho yacu igiye kubaho nabi cyane rwose. Aha mu ikambi ibyo tumenyereye iyo umuntu ashonje namwe murabizi agira inyifato nyinshi zitari nziza. Aha mu ikambi inkurikizi zohaba turabona ibintu by'ubusuma turabona ibintu byo kushaka kuzuruma abantu ibyo byose turabona ko ari inkurikizi zo kurikira. Iyo abantu baba harimo ari benshi ingorane zibaye zijanye n'inzara zijanye n'imibereho ya misi yose biratuma abantu bacanamo kuko jewe nshonje we mbona ufise ikintu mu nzu sinoreka kuzaje gukoresha ubwenge bwanje kugira ndakikwibe nanje ngume mbaho.
Abasore n'inkumi bizanye mu ikambi batari kumwe n'abavyeyi babo bobo ntibabona ukuntu bashobora kubaho bamenyesha ko ingeso mbi zigiye kongerekana muri ico gisata.
Abo turagoye cyane tugiye gupfa natwe naho Imana tubonisha tuzokora kuko nizahora inzara zikwiye urumva amaze kugabanya hoho bishyira nyine akanya abahinga twosaba yuko nyine bishobotse ko abadufasha ahubwo busuba gatera inkunga bagafasha abantu ko wizanye abana rumwe w'umusore birabona hagiye kugingwana zirezire cyane turabona ko umutinge ne uzoboneka twosaba rero cyane cyane abadufasha badutabare barabe umuntu umwe icyo mufasha atagikozwe naho ubuzima bw'abantu buzahorera.
Umurikize
bo izambe rumva acabone kubusuma kuko nakuruna ko umuntu azobona umwe ariko arajya atari azobusuma bibe mbere ndetse no kwishanga bazukana ko uzofatira umuntu kunjya yiwe ashobora no guca mwica mbona ko ahanini umutekano uzohungabana kubeca ukiyo.
Mwamenya ko umuntu umwumwe agiye kuzohora aronka ibiro 8 vy'ibigori n'amagarama 100 ibiro 2 n'amagarama 700 y'ibiharage ategerezwa gufungura mu kwezi kose. Desire Hatungimana, Imahama, Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu Jean Bosco Ndarurinze na Desire Hatungimana kuri ayo makuru badushikirije. Ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara.
Miliyoneza nshuti muteze amatwi ibiganiro vy'iradio ry'u Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri siya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Amarusengo amwamwe yarabomotse murabona ko dusanzwe twibera mu mitumba ihanamye ubabene gihugu rero bavomera ko bigogo murazi kamazi ariyo buzima birashikaho baca bandura inzoka bagaca batangwa kuza baragirene baragwaragurika.
Yunisa Biademie Eric umunyamabanga mukuru wa zone Rubona ya commune Mugina mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi avuga ku kibazo cy'ikena ry'amazi ku mitumba igera kuri ne yo muri ako karere idonido hiyo nkuru cyo kimenyereke impunzi z'abarundi mikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda liniga inyuma yaho RCR gabanirije bifungurwa baronswa ku kwezi ku kwezi ni mukanyi sase
iwanyu mu ntara
kire mwisanzuye kwijwi rya America ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongere ndabahikaze nchuti bakunzi bikiganira iwanyu mu ntara icuno munsi tukagihera ku vyaranze politike muri Zimbabwe inkuru yateguwe n'igisata cha Zimbabwe cijwi rya America murayumva mu ijwi ry'umumenyesha makuru wacu Claude Ganza munyamagana.
I Constantine Mubea Dominic Nikazino Chiwenga swear that is vice president
nyuma y'umunsi umwe bagizwe ba vice president General Constantino Chiwengu herutse kuva mu gisirikare na Kembo Muhadi Ministri w'ingabo kuri uyu wa kane barahiriye imbere ya Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga Bwana Luc Malaba. Nyuma y'uyu muhango abwira abanyamakuru ko yakiriye uyu mwanya, General Chiwengu wayoboye ibikorwa byo kotsa igitutu Perezida Mugabe kugeza yeguye yagize ati:
I feel good because I have to work for my country. Once we have been allotted that will be the
ndumva binejeje kuko ngomba gukorera igihugu cyanjye. Kuva tumaze guhabwa inshingano tugiye gukora. Icyo nababwira nuko tuzakorera hamwe kandi tuzafashanya kubaho umukuru w'igihugu ndetse tuzatanga umusaruro. Chiwenga baye mu general wa gatatu mu bantu 24 bagize guverinoma ya Munangagwa. Ibintu bisembura icyo bacyuko igisirikare gishobora kuziganza muri politiki ya Zimbabwe mu gihe amatora yazakorwa hagati mu mwaka utaha. Nyuma y'irahira rya Chiwenga wasezeye mu gisirikare mu cyumweru gishize, Arnold Tsungu uhagarariye komisiyo mpuzamahanga y'abanditsi n'abashakashatsi ku by'amategeko muri Afurika yavuze ko guverinoma ya Munangagwa ikwiye kumara abaturage impungenge uko igihugu kitayobowe n'igisirikare.
So that a government that arises out of the electoral process.
Yamusabye kwirinda ko guverinoma itaratowe n'abaturage yagaragara nk'ihagarariye ugushaka kw'abanyazimbabwe kandi ikora biciye mu matora azira makemu. Icyakora umusesenguzi Tsunga avuga ko mu gihe aba bajenerali baretse inshingano za gisirikare nta muziri uwo ari wo wose watuma bataba muri guverinoma.
However, what is noticeable and very curious is that
uko byamera kose ikigaragara kinateye amatsiko nuko abasirikare batangaje ko Perezida Mugabe akuye ku butegetsi batagize uruhare gusa mu kumuvanaho, ahubwo mu byukuri bari no mu bari guhabwa imyanya muri guverinoma. Nta gushidikanya biratera kwibaza niba bikwiye kwizerwa. Kuri General Chiwenga hariyongeraho abandi ba generali bahawe imyanya muri guverinoma ya Zimbabwe aribo Ministri w'Ubuhinzi Perance Shiri na Ministri w'Ububanyi n'Amahanga Sisuso Moyo. Mu kwezi kwa 11 uyu Moyo niwe watangarije kuri televiziyo y'igihugu ko gisirikare kigaruriye ubutegetsi ari nabyo byatumye Mugabe yegura.
Harakoze mgenzi wacu Claude Ganza munyamagana yaraduciriye kuri make ibyaranze politike yo muri Zimbabwe muri no mwaka w'2017 turiko turasozera. Unaho duce dukubitira mu gihugu cy'u Burundi aho imitumba ine higize zone Rubona ya commune Mugina mu ntara ya Cibitoke iri ifise ubukene bw'amazi. Abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya America bavuga ko batorohewe namba muravyumva mu nkuru mumenyesha makuru wacu mu Cibitoke Diane Ndonse.
Abanyagihugu bo mu mitumba ya zone Rubona ya commune Mugina ariyo Nyamihana Kagurutsi Ngoma na Rubona bavuga ko bikora ku mazi atemba yo mutugezi nayone akabatama yabonetse igihe nk'iki cimvura naho bagatora gahengwe mu gukoresha amazi bareka y'imvura. Aba ni bamwe mu banyagihugu bo muri iyo mitumba.
Amazi mu bido yarakamye kandi usanga tuvoma ahantu kure na kure cyane, amazi tuyashikana bitugoye rwose kubera usanga ari n'inzira zigenda nabi kandi niyo tugiye kuva mu bukubera k'amazi ari makeyi ushobora no kumara n'amasaha nkangahe mu ruzi utararonka amazi.
Araho ibihomoka bipomoka bikazibaza rusengo zikabomagurika canke ugasanga hafuriranye n'ico gihe nk'amazi yo kunywa amazi meza bikagorana kenshi na kenshi nk'uba murushana dukunda gukoresha amazi y'imvura niyo dukoresha mu koga no guteka batekesha amazi y'imvura.
Abajeje intwaro muri zone Rubona basigura ko iyi ngorane yo gushikira amazi meza kwaba banyagihugu ivako za rusengo zamaza bomotse zihitanywe n'inkukura ko ku mutumba warubona umwe mu bakurikirana iby'amazi avuga ko muri za rusengo 35 ziri kuri uyo mutumba 15 zazimanganye gose eka na 20 zisigaye ko tamazi meza zigitanga kuko zitabungabunzwe. Umunyamabanga wa zone rubona Sabiyaremye Eric avuga ko ubwo bukene bw'amazi bufise n'ingaruka mbi ku magara y'abanyagihugu baho.
Amarusengo amwamwe yarabomotse ahitanywe n'ibihomoka guko murabona ko dusanzwe twibera mu mitumba ihanamye ibihomoka byarayahitanye. Ubabene igihugu rero bavomera ko bigogo murazi kamazi ariyo buzima birashikaho baca bandura inzoka bagaca batangura kuza baragirene baragwaragurika. Tukaba dusaba rero commune n'abagira neza boza gufasha mu gikorwa cyangwa n'amazi meza.
Muri rusangi mu makomine atari make yo mu gihugu abanyagihugu baratanga intererano yabo yo kubungabunga amazi ya rusengo ariko abo muri no mitumba yo muri zone rubona kugeza ubu ntayo baratanga nkuko Sindimwo Yohani ari mu bajejwe kubungabunga amazi ku mutumba wa rubona abivuga.
Hani wacu zongorane zirahari na cyane cyane muri eje kuminari bari bashatse gutegura integuro ya imbyereke by'amaresi kugira batangiye gutoza amafaranga kugira ngo na cyane cyane igikoresho gipfuye bakigura kuye muri ayo mafaranga ariko gushika n'ubu ntibarabitangira uko acitse bitugora kuyakora na cyane cyane hamwe abanyagihugu iyo bagiye bakagenda kabiri gatatu baca bamagira intege nkeya usanga niko ndakoresha abana batoya gushika n'igenza ntanga amafaranga kugira abana bafashe kubibera ibyo bikorwa maniko ndakora.
Uyari mu bajejwe kubungabunga amazi muri zone rubona asaba leta hamwe n'amashyirahamwe yitaho iterambere ry'abanyagihugu ko yo bashigikira mu kubasanurira izo za rusengo.
Twe turasaba leta turavye aya mazi na cyane cyane yajya ko akogwa na leta biturutse ku mashyirahamwe baturungikira tugafashanya. Nubure turasaba yuko leta yo dufasha na cyane cyane bacishije mu byerekeye by'amashyirahamwe hama natwangiye guhakira icyo badusaba twokora nimba ari kwimba imifurege nimba ari gukora n'ibindi bindi tukabikora kuko byose ni byiza ko byokorana.
Umushikiranganji w'amasoko ko ntanga nguvu ubutare n'agataka ko Memani Rakiza yamenyesheje ko ibice 40 by'abanyagihugu badafise amazi meza mu ntara zitandukanye mu nama yabaye mu ntango z'uku kwezi kwa 12 k'uyu mwaka turiko turarangiza ari kumwe n'abakorera muri ico gisata mu ntara cy'ibitoke. Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Inkuru imwe yo mwikambi mbere yuko duca tugurira imirongo kugira mutubwire ingene muri ko murasozera uno mwaka wa 2017 guhera muri kuno kwezi kwa mbere umwaka wa 2018 mfungurwa zahora zihabwa impunzi zo mwikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda zigiye kugabanuka ibice bigera kuri 25% ugereranije n'ivyo bahora bahabwa. Ababyeyi bati turahambariye ibara ariko tuzaraba uko tubigenza. Inkuru twateguriwe n'umenyesha makuru wacu mu gihugu cy'u Rwanda Desire Hatungimana.
Inyuma yaho ishiramwe HCR gita ku mpunzi remenyeshereje impunzi zo mu ikambi ya Mahama kwibiharage ibigori amavuta n'umunyu vyahora bironswa bigiye kugabanuka ku bice bigera kuri 25% guhera mu kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2018 agashavu ni kenshi mu mpunzi aho zibaza ukuntu zigiye kubaho mu gihe n'ivyo zahora zironka bitari bikwiye. Uno muvyeyi ntabona ukuntu azogaburira abana biwe.
Oyo ngingo ntiyagenda tatuvunya umugongo ufise umuryango ni ibintu nyene bibabaje twarimvira ni turabona nyene zo bifata kuko hari basanzwe barabigabanije ivyo kurya ariko burumva ko bagiye kugabanya gose gusumba ni kintu tutabona nyene tuzacakira nyene tutabona nyene tuzogifata kuko bisanzwe ari bike narya bigiye kugabanuka bigiye kuba bike gusumba nitubona ico tuzogaburira abana gukora ziko bisanzwe bitanadukwira. Ubu rero hoho nuvuga ko aragahomera buno simba nico tuzotahana nk'amagarama icazo mari y'abana abana bazicwa n'inzara twebwe n'imiryango twafata ivyitwa ngo biratubutse uwo bitega ari umwe nabo agiye kubaho gute ni kibazo. Iyo vyabikunda nyene ni vyabishoboka bakwiriye kuguma batotora bakaraba ko boduza tugatuma dusubira hahandi canke se bagashiraho n'akarusho.
Uno mugabo wewe abona ko iyo ngingo ishobora no guteranya impunzi n'ubusuma bukaba bwinshi mu ikambi.
Urumva twebwe n'impunzi tuvyakira nabi cyane kuko imibereho yacu giye kuba nabi cyane kubera twa tugira n'ingorane zo kugaburira abana bacu imiryango yacu bataragabanura uwo bagiye kugabanura ubwa kabiri mu kiringo cy'amezi atatu tubona ko imibereho yacu giye kubaho nabi cyane gose. Mu ikambi ivyo tumenyereye iyo umuntu ashonje namwe murabizi agira inyifato nyinshi zitari nziza. Mu ikambi inkurikizi zizohaba turabona ibintu by'ubusuma turabona ibintu byo kushaka ku kuzuruma abantu ivyo byose turabona ko ari inkurikizi zo kurikira iyo abantu baba harimo ari benshi ingorane zibaye zijanye n'inzara zijanye n'imibereho ya misi yose zibiratuma abantu bacanamo kuko jewe nshonje wembona ufise ikintu mu nzu sinoreka kuzaje gukoresha ubwenge bwanje kugenda kikwibe nanje ngume mbaho
abasore n'inkumi bizanye mu ikambi batari kumwe n'abavyeyi babo bobo ntibabona ukuntu bashobora kubaho bamenyesha ko ingeso mbi zigiye kongerekana muri ico gisata
abo turagoye cyane tugiye gupfa gushunatwe naho imana tubonisha zokora kuko niza harondari zikwiye urumva amazi kugabanya aho cyaye banyine akanye abahinga tosaba yuko nyine bishobotse ko abadufasha ahubwo bushuba gatera inkunga bagafasha abantu ko wizanye bana rumwe w'umusore birabona hagiye kugingwana zirezire cyane turabona ko umutingene uzoboneka tosaba rero cyane cyane abadufasha badutabare barabe umuntu umwe icyo mufasha atagikozwe naho ubuzima bw'abantu buzahorera
muri iki cyane
bo izambe rumva acaboneka ubusuma kuko nakuruna ko umuntu azobona umwe ariko arajya atari azobusuma bibe mbere ndetse no kwishyanga bazukana kuko uzofatira umuntu kunjya yiwe ashobora no gucamwica mbona ko ahanini umutekano uzohungabana kubera icyo kintu
mwamenya ko umuntu umwe agiye kuzohora aronka ibiro 8 by'ibigori n'amagarama 100 ibiro 2 n'amagarama 700 y'ibiharage ategerezwa gufungura mu kwezi kose Desira Tungimana, Imahama, Ijwi rya Amerika.
Akaririmbo ni biremewe ka Priscilla akaba ari umuririmbyi wo mu gihugu cy'u Rwanda ikaze nshuti bakunze mutwumva muri ganine umwaka muri ko musozera gute Noeli mwayihimbaje gute reka turaza kwigaruka ko muri kano kanya tubahaye tubugururiye amatelefone kugira ngo mushobore kubitubwira mutasha banyu mutubwire uko muri ko murasozera umwaka mutubwire ibyo mwitegure muri 2018 wa mbere akaba ari Eli ari ku murongo Eli ikaze ku ijuru ry'Amerika
ndaguhaye gake cyane rimwe byumva mutima nongera nkwifuriza umwaka mwiza cyane kuri wewe n'umuryango wawe aho uri hose
urakoze cyane kandi ndabyakiriye nawe bice bikugendekera gutyo umeze gute ga Eli
abunye ndi Bujumbura mu Burundi kandi meze neza
Noeli yaraciyemo
Ego Noeli yarakiyemo twarasangiye n'abavandimwe biteye twashoboye kuronka kuko byinshi bitabonetanye
ubunane nawe ubwiteguriye gute
turiko turitegura cyane cyane ku mutima tuzomesa gahutu dusanzwe dufite hama tukambare kuko twarabuza ko amahera yo kugura gashyashya
oya ntacu uca wikora kuri duke ufise
natamitan.
Mhm. None gaeli no musu gacushaka kwifuriza impera nziza z'umwaka bande use ku mutima.
Ego wa mbere ni ndiyamya mukankosi.
Mhm. Aragushimiye.
Hama ego hama nkata nipita umwaka mwiza cyane gose abavyeyi bande bari muri komine Mbuyi hajya anye imurambya neza neza. Mushumba wateka mu kivoga cyaho batabanyumva ama nkabanipfurije umwaka mwiza cyane abakozi b'iradiyo iby'Amerika hamwe n'abakunzi bayikunda cyane bari muri komine Mbuye ntarinde kuvuga amazina ndavuga nka ba Pierre Kumugina muramwanje wibi n'abandi
aho mu kivoga hegereye mu gasura none ga Eli
Ego haregereye cyane mu gasura ndumva yuko unahazi ko nahantu hakunda kuba cyane agahawa akunda kuba cyane ibigori n'izindi fungurwa ekanitayi turakirima numva mengo murahabye cyane
twarigeze kuba tunahakorera ivy'umwuga
ego ndibuka nuko hariho n'abagenzi banyu bagiye ku muhinga araho dufite asanzwe akura amenyo ku mutumba wa Buyaga inkuru yanegereye cyane
mfata ukuguru
ariko murakorerayo
iyo nkuru yarakunezere katsuye gusubize iyo fata ukuguru none uramuzi
ndamuzi cyane rwose kuko nta kilometero kihari uvuye hajya mu kiboga aho navukiye umuramanuka gatoyi kuko turi muhira turashobora kubona iwabo kuko jye navukiye hajya impande ya paruwasi hajya neza na neza imbere ya paruwasi
urakoze cyane rwose Eli utugira umunsi mwiza abakunzi b'Ijwi ry'Amerika batumvise iyo nkuru yafata ukuguru reka tubace ku masonga n'umutama cyangwa umushinga ntahe amaze igihe kinini akuza amenyo uburyo hawe n'Imana kandi ngo abikora neza bigashimwa tuzosura kubasha mu iyo nkuru kugira abashobore kuyumva urakoze cyane rwose Eli ugire umunsi mwiza
ehubwo ubwo muzoyi subizemo kuko narayikunze cyane kuko njyewe mu bisanzwe sindajya kuri kuza y'amenyo mu gare habagenzi bagiye
urakoze cyane rwose
Imana ibahe
Ejo gya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise kandi na Innocent ku murongo Innocent ikaze ku Ejo gya Amerika
Amahoro amahoro
Uherereye he
Yego jewe ndi mu gisagara cha Bujumbura aho bita mu Kigobe
Mu Kigobe havugwa make
Kigobe havugwa meza twe tubona ibintu bimeze neza cyane
amabarabara yarasanwe ko twari twarumvise ari kibazo c'amabarabara amwamwe yari kwasa nka ya bomaka ahegereye ntahangwa
ahegereye ntahangwa habomotse aho bita kuri avenue mu Karakara bariko barahakora n'ubuhinga buhanitse cyane bakoresha amabuye menshi cyane ariko pema bariko baragerageza bariko barahakora cyane kandi turabona ariko bizogenda neza
none uri kuheraheza umwaka gutega Innocent
umwaka ndiko ndawuheraheza neza kuko ndashima Imana kubera nkomeye na Noel narayihimbaje neza nari nkomeye nta kibazo kuri n'umutekano ndabona yuko atangorane turatembera mu gisagara tukazunguruka hose nta kibazo
yego na bonane na Noeli wayihimbaje neza
ego nayihimbaje neza cyane na bonane ndiko ndayitegurira kubera ubundi muntu indutse akomeye agatembera n'abagenzi bakaganira neza bakavugana iby'umunsi mukuru ibyo biba bimaze
nuko ugaca ushaka none kwifuriza impera nziza z'umwaka bandega Innocent
ambere abamenyeshamakuru bose ba radio Ijwi ry'Amerika mu dushyikiriza ibiganiro byiza biduhimbara bikatunezera mutubwira n'amakuru meza ukuri turabashimiye turabifurije uwundi mwaka tugiye gutanga demiregizi wiki utobe neza mudoburonkeremwo byinshi mwongere mugume mudushyikiriza batandukanye
urakoze cyane
reka rero nse nkubitira ukuru jewe mu ntara ya Ngozi ntashe abantu bayo ndabifuriza umwaka mushasha mu muryango ahantu abantu bose bo ku gatumba kagwimbo ko muri komine ya Kiremba uhereye ku mukuru w'umutumba wacu bamwita Denise Mana Nziza nabo bakorana bose mu muryango wanjye ndabona mama wanjye twamaho n'Imana Generosa ndabona mu muryango wanjye witwa Simana Claudine n'abana hano shati sandere sansere sarte na shari bose batogira umwaka mushasha n'ababanyi abajyango hariho
n'Imana
Melania bamukundu
urakoze Innocent muri studio ya 18 Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwari kumwe na Joy Diane nahazwe nkukije ikivi cyo muri uno mwaka wa 2017 tuzongera muri 2018 mwarakoze kutuba hafi mu kiganiro wanyu mu ntara mwarakoze kumviriza ibiganiro bitandukanye bagenzi banje bandi muraza gusubira mu bindi biganiro bindi yakoze Macbide ya Bello na ingenieur Joe bari muhinga bw'ivyuma eje n'umukankusi niwe yarampagarikiye tuzongera rero muri 2018
ababandanye kudutega amatwi mu masegonda make cyane saa 12 muraza kumva ikiganiro cy'umuziki twateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi uno musi yaganiriye ahanini n'abanyonyi biradijwe rya Amerika bifurije inshuti n'abagenzi Noel na Bonane nziza ikaze mwese.